mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu mwiriwe neza. Uyu ni umunsi mpuzamahanga wo kurwanya indwara z'umwijima za hepatite. Angelino Ndayishimiye, umutegarugori w'umukuru w'igihugu, arasaba abafasha u Burundi kongera ibikoresho byo kuzipima n'imiti yazo.
Duhamagariye abasanzwe bashirikira u Burundi mu bijyanye amagara y'abantu kugira kigoro usumba uko bahora guterera agacumu.
Madamu Ndayishimiye yabivugiye i Bujumbura mu birori byo gutangiza ibikorwa byo gukingira abagore batwite, naho mu Rwanda imwe muri za hepatite iri hafi kuranduka.
Indwara ya hepatite C niyo twahereyeho. Kugeza ubu dufite abakira barenga 90%, bagera no kuri 95% abakira.
Dr. Janvier Serumondo ashinzwe indwara zandurira mu myanya ndangabitsina na hepatite mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC. Naho muri Tanzania, umukuru w'igihugu yatangije gahunda yo gukingira abaturage be virusi ya corona. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahereye muri Tanzania. Nk'uko narimaze kubibabwira mu kanya mu ngingo z'ingenzi, President Samia Suluhu Hassan yatanze urugero rwo kwikingiza virusi ya corona. Ni mu rwego rwo gutangiza gahunda yo gukingira abaturage be. Fidele Niyongabo yaduteguriye iyi nkuru.
Perezida Hassan yicandagishije ku mugaragaro uno munsi kwa gatatu, n'ikimenyetso kigaragara cy'uko yitandukanije n'imigambi y'uwo yasubiriye nyakwigendera John Magufuli yagumye afata minenegwe inkurikizi z'ikiza cya COVID-19. Yiteje urucanco rwa Johnson and Johnson mu biro vyiwe ku mugwa mukuru Dar es Salaam. Igihe yatanguza iryo sekeza, Perezida Hassan yatangaje ko bazokora ibishoboka byose kugira igihugu kironke incanco zikwiye ku bantu bose bashaka kwicandagisha. Yari kumwe n'umushikiranganji wa mbere, umucamanza mukuru w'igihugu n'abandi bategetsi nawe nyene bicandagishije hamwe nawe. Yarondeye guhumuriza abanyagihugu ko atabibazo izo nshansho zifise. Yamenyesheje ko yashatse gutanga akarorero ku banyagihugu mu kwicandagisha. Perezida Samia Suluhu Hassan yagiye ku butegetsi inyuma y'urupfu mu kwezi kwa gatatu rwa Perezida John Magufuli. Yari yagabishije abanyagihugu kudafata inshanjo z'ukwikingira ikiza cya COVID-19. Kuva icyo gihe leta yarahinduye ingendo. Muri iki gihe abategetsi basaba abanyagihugu kutegerana hamwe no kwambara udufukamunwa mu gihe bari hanze y'ingo zabo. Mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka, Tanzania yarinjiye mu mugambi wa COVAX ujejwe kuronsa ibihugu bikenye kurusha ibindi inshandago z'ukwikingira ikiza cya COVID-19. Icyo gihugu caronse inshanjo za mbere zirenga umuliyoni za Johnson and Johnson mu ndwi iheze.
Fidele Niyongabo, tube tugumanye noneho utubwire iyi nkuru ya Teodoro Obiang Mange, Vice President wa se Teodoro Obiang Mange, umukuru w'igihugu cya Guinea Equatorial, watsinzwe mu rubanza rw'ubujurire mu Bufaransa ku byaha byo kunyereza umutungo wa leta ye yahinduyemo iyeza ndonke.
Sentere nkuru yungururizwamo imanza mu Bufaransa yemeje uno munsi kwa gatatu rubanza wakatiwe Obiang Mange, umuhungu wa President Teodoro Obiang Mange, ku byaha byo kuyanyuruje amafaranga y'igihugu. Ivyo bizotuma asubiza abanyagihugu imiliyoni n'imiliyoni y'amadolari. Obiang Mange yakatiwe umunyororo utazoshigwa mu bikorwa by'imyaka itatu hadabu y'imiliyoni 30 y'amadolari mu rubanza yaciriwe atari hari mu mwaka wa 2020. Ishyirahamwe mpuzamakungu rirwanya ibiturire Transparency International ryari mu bitwariye Obiang Mange ryamenyesheje ko mu matungo yiwe yafashwe harimwo inyubako y'agaciro kari hafi y'imiliyoni 150 y'amafaranga akoreshwa mu Buraya iri ku mugwa mukuru w'u Fransa, Paris. Obiang Mange yagumye ahakana ko ari amakosa yakoze, akaba yatangaje ko ataburenganzira sentare zo mu Bufaransa zifise bwo gufata ingingo ku matungo yiwe. Yamara sentare gasambura amanza yo muri icyo gihugu yarateye ivyatsi urubanza yari yunguruje. Kubera atazindi nzira Obiang Mange asigaranye zo kunguruza urubanza, amatungo yiwe ategekanijwe kugurishwa hisunzwe itegeko ryo mu Bufaransa rivuga ko amafaranga avuyemwo aho kuja mu kigega ca leta y'icyo gihugu yotegerezwa gusubira muri Guinea Equatorial.
Fidele Niyongabo, noneho reka Diane Ninenahazwe akwakire atujyane muri Pakistani. Pakistani ivuga ko Amerika yihuse mu gutahukana abasirikare bayo bari mu gihugu cy'abaturanye cya Afghanistani, ko bityo yiyatse ingufu yari ifite mu gufasha gushyiraho amasezerano y'amahoro.
Mu kiganiro umushikiranganji wa mbere wa Pakistani yatanze muri PBC News Hour yavuze ko Amerika yasize akajagari muri Afghanistani. umutegetsi yasiguye ko abatalibani batanguye kwigamba intsinzi umunsi Amerika n'ibindi bihugu byo mu ishyirahamwe NATO bitanga itariki yavyo ya nyuma yo kuva muri Afghanistan. Muri ico kiganiro uwo mutegetsi yabandanije agira ati ubu biragoye kuzogarukana abatalibani ku meza y'ibiganiro. Abasirikare ba Amerika ntibari gukinjura, hari hageze ahubwo kwavugutwa umuti wa politiki. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden mu ntango z'uku kwezi we yari yavuze ko batagiye muri Afghanistan gushinga y'imizi, hageze ko Afghanistan yifatira mu minwe kazo zakayo ikibako. 95% by'ingabo za Amerika zari zimaze imyaka muri Afghanistan ziramaze gutahuka. Biruko mu gihe ubu uburere bwinshi bw'ico gihugu buri mu minwe y'abatalibani.
Muruva radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104.3, mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi 19.22. Turi no kuri internet www.radioyacuvewa.com, naho ni mujyeyo mukurikire aya makuru ayo mu byaga bigari mu kanya gato cyane. Uyu munsi abantu bitwaje ibirwanisho bateze igico ku modoka y'abagenzi mu kibaya cya Rusizi, teritwari ya Uvira, intara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bishe abantu babiri, umusiviri n'umusirikare wa leta wari umugenzi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira araduha iyi nkuru.
Imodoka yari ishiramwe rya Okapier Shadai yarimo abagenzi bavuye mu mujyi wa Bukavu berekeza mu mujyi wa Uvira. Yageze ahitwa muri Rushima hagati ya Bwegera na Kitemesho, igwa muri ambushi y'abantu bitwaje imbunda, bica abantu babiri batwara n'umushoferi w'iyo modoka ari mu ishyamba. Nk'uko bitangazwa n'umwami wo mu kibaya cya Rusizi, Nijimbere Richard.
Mu gitondo cya none habaye ikibazo kuri route nationale numero 5 iva i Bukavu ikajya Uvira. Hari imodoka yarivuye i Bukavu ihura n'ababandi barayitega barayirasa, hapfa umusirikare umwe n'umusiviri umwe, abandi bantu barabatwara mu gihuru. Iyo niyo situasiyo twaronse uno munsi. Ni hagati ya village yo ku Bwegera no mu Nyamugari, donc hagati ya groupema zibiri, groupema ya Kakamba na groupema ya Rubirizi.
Ayo makuru y'aba bantu bishwe yemezwa kandi n'umuyobozi w'ishyirahamwe rya Pevove rikorera mu kibaya cya Rusizi, Bwana Jimmy Katurubo, aho uvuga yuko nyuma yaho abagenzi ba nabi biciye umusiviri umwe ndetse n'umusirikare umwe bahise bahungira mu misozi yo muri Grupu Maremera ahitwa Kahanda. Umwami wo mu kibaya cya Rusizi Nijimbere Richard ashimangira yuko atari bwo bwa mbere ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byo kwica abagenzi bigaragara mu bwami bwe.
Si bwo bwa mbere bahanyaze, na nicyo gituma bahashyize iyo opozisiyo y'abasoda, kuko n'ahantu izo Grupu Arme zikunda kunyaga imodoka zivuye swati Uvira swati Bukavu antuka siwo bwa mbere. Ukwezi ntigushira badatwaye inka z'abantu, badatwaye ibindi bitungwa, bagasaba amafaranga kugira ngo babone kugusubiza izo nka cyangwa ibyo ayo matungo. N'abantu baza batwagwa mu gihuru.
Umuvugizi w'igisirikare cya Kongo muri aka karere, Kapiteni Dudune Kasereka, mu itangazo rigenewe abanyamakuru yavuze yuko muri abo bantu bapfuye barimo umusirikare umwe w'ipeti rya Premier Sergent, warimo umodoka adafite imbunda, ndetse n'umucuruzi umwe bishe barangije kumwica batwara agakapu ke karimo amafaranga. Kapiteni Dudune Kasereka akomeza kuvuga yuko abantu bishe abo bantu kugeza isaha bataramenyekana. Mwumenya yuko umwe mu baturage barimo badepite bicara basaba leta ya Kongo kongera umutekano mu kibaya cya Rusizi, ahakunzwe kuvuga ubugizi bwa nabi butegwa n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'Abarundi ndetse n'iy'Abakongomani.
Abarebeli iyo bambuka, iyo bambutse hariya basanga imodoka z'abacuruzi bava Bukavu bagenda cyangwa se baja plane hariya, bagashika bakabambura ibintu byose. Ni ukuvuga ngo baba bamaze imbaraga ubutunzi bw'igihugu n'ubucuruzi, bagasanga abantu bari mu mirima bakabaleva. Aho ngaho nibyo butunzi, niho hatunze Uvira, niho hatunze akarere kacu, bagasanga abantu baborozi bakabanyaga inka.
Vedaste Ngabo ku bwa radijwi rya Amerika Uvira mutara kivuye.
Itariki ya 28 y'ukwezi kwa 7 buri mwaka ni umunsi OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima yahariye kurwanya indwara z'umwijima zo mu bwoko bwa hepatite. Mu Burundi, umutegarugori wa President Evariste Ndayishimiye yatangije ibikorwa byo gukingira abagore batwite. Ni inkuru ya Eloge Wirika neza ukorera mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
Ibikorwa byo kugurura inosekeza byabereye muri zone ya Buyenzi hagati na hagati ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Twese amashyirahamwe mpuzamakungure mu gisata cy'amagara y'abantu, ubushikanganje bujejwe amagara y'abantu, amashyirahamwe yigenga, hari kandi n'abashinga amateka n'abakenguza amateka muri ivyo birori. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye yavyuguruye yibukije ko bihuriranye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya ingwara y'igitigu. Yavuze ko abakenyezi bibungenza hanini bahamagarirwa n'icivugo c'uyu mwaka kwipimisha kugira ngo ntibazibaruke abana bafite ingwara y'igitigu. Umufaso n'umukuru w'igihugu yaciye aboneraho gusaba afasha Burundi kongereza uburyo kugira buronke ibikoresho byo gupima bikwiye n'imiti.
Kubera ko ibipimo byo gusuzuma imigera y'igitigu bizimbye cyane, duhamagariye abasanzwe bashyigikira Burundi mu bijyanye amagara y'abantu kugira kigoro gusumba uko bahora guterera agacumu k'ubumwe kugira ngo dushe kuronka ibyuma bikwiye ndetse n'imiti yo kuvura imigera bikwizwe mu mavuriro atandukanye, na cyane cyane murazi ko tugiye kuronka ibitaro mu makomini yose y'igihugu.
Umushikanganje w'amagara y'abantu nawe yavuze ko ingwara y'igitigu iri mu zibangamiye Abarundi, abivuga yisonze ibitegiri vyatohojwe n'abahinga sobanura hano. Muganga Tade Ndikumana:
umwaka w'2020 abantu 1539 bapimye umugera w'igitigu wo mu bwoko bwa B, 2841 ni ukuvuga ibice 16 bari bafise uwo mugera. Turazi naho umugera C ku bantu 11 n'8 bapimye twasanze 2546 ni ukuvuga ibice 19% bafise uwo mugera. Muri rusange rero ivyigwa bimaze gukorwa byerekana ko ibice birenga 5% bagendana umugera w'indwara y'igitigu cyo mu bwoko bwa B, nayo hafi ibice 10% bakagendana umugera w'igitigu wo mu bwoko bwa C.
Ubuserukire ikigo ca ONU cita amagara y'abantu OMS mu Burundi we yamenyesheje ko ingwara zituruka ku migera y'igitigu ari kiza nk'ibindi kandi kikaba cugarije ibihugu vya Afrika.
L'hépatite est une épidémie silencieuse qui représente une menace pour la santé de la population.
Ikabirinde ku bantu abantu barenga 90,000,000 bagendana umugera wacu mu karere, mu gihe abanyafrika barenga 124,000 bicwa buri mwaka n'igitigu kitamenywe cyangwa kitavuwe. Ku bantu 10 bandura 9 ntibigeze bapimwa bitumwe n'uko batabikanguriwe hamwe n'uburyo buke bwo kugera ku bipimo no kwivuza. Niko muganga Gizavye Crespin yamenyesheje. Muganga Crespin arongoye OMS mu Burundi yavuga kandi ko naho hari utwigoro twinshi hakiri vyinshi vyo gukora.
Les médicaments contre l'hépatite sont devenus beaucoup plus abordables que par le passé. Certains pays, notamment comme le Bénin, le Rwanda et l'Ouganda,
ont imbaraye igitigu irazimbutse ubugereranije no muri kahise. Ibihugu bimwe bimwe vya Afrika nka Benin, Ubuganda n'u Rwanda byashizeho mbere imigambi yo gupima no kuvura igitigu ku buntu. Ku ruhande rw'u Burundi turashima utwigoro twakozwe n'ubu tukiriko, ariko naho habaye intambwe haracari byinshi byo gukora. Nico gituma nashaka nshimangire mu guhamagarira abategetsi ku rwego rw'igihugu mu nzego zose, abafasha igihugu mu buhinga n'amafaranga ngo bagire ibishoboka byose abagore bibungenza bipimisha tanu mwavuyemo kandi bije mu bipimo bikorwa imbere y'ukwibaruka kurya kwa sida na sifilisi maze n'imiti ya meho. Abana nabo bose twifuza ko bakingirwa umugera wa hepatite B bakivuka. Niko yashimangiye ibitigiri bitangwa na OMS vyerekana ko abana b'abanyafrika batarakwiza imyaka 5 bangana n'imiliyoni 4 n'igice bagwaye ingwara y'igitigu y'abakongataje, bangana n'ibice 70% vy'abafise iyo myaka nyene bazingamiswe nayo ku isi. Eloge Wirika neza, Ijwi rya Amerika.
Umunsi mpuzamahanga wo kurwanya hepatite mu Rwanda, leta ivuga ko ifite umugambi wo kurandura indwara z'umwijima bidatinze. Ibindi tubibaze mugenzi wacu Asumta Kaboyi uri i Kigali.
Kuri itariki si izirikana ku ndwara z'umwijima, u Rwanda ruravuga ko iki cyorezo cyateye abarwayi ba hepatite basigaye bivuriza mu bigo nderabuzima bibegereye. Dr. Janvier Serumondo ushinzwe indwara zandurira mu myanya ndangabitsina na hepatite irimo mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC yabwiye Radijwi rya Amerika ko COVID-19 yageze mu Rwanda abaturage bivuriza hafi y'imiryango yabo.
COVID nibyo hari ikintu usanga yagabanyijeho mu mirimo yose mu mikorere yose, ariko tubona ko mu buvuzi bwa hepatite bitagabanutse cyane. Habayeho kwitegura hakiri kare. Ubuvuzi bw'indwara za hepatite bwari bwaragejejwe mu bigo nderabuzima byose, ku buryo usanga bwegereye abaturage. Umuturage akeneye kwivuza ajya kuri centre de santé mwegereye. Ntabwo navuga ngo hari ikintu kigaragara gikomeye cyabaye cy'icyuho.
Uyu muganga asobanura ko kuva mu mwaka w'2016 ari mu Rwanda rwatangiye kuvura indwara ya hepatite, Serumonda kumvikanisha ko mbere y'uwo mwaka abarwaraga iyi indwara byabasabaga kuba bafite amikoro ahagije kugira ngo babashe kugura imiti yari ihenze. Kugeza ubu RBC isobanura ko abaturage bagera kuri 500,000 aribo bamaze gupimwa, ndetse hakaba hari icyizere cyo kuba indwara ya hepatite C izaba yaranduwe kugeza mu mwaka w'2023.
Indwara ya hepatite C niyo twahereyeho iravurwa irakira, nta rukingo ifite nibyo, ariko uha imiti umuntu akayinywa igihe cy'amezi 3 agakira rwose urundi gashiramo. Twatangiye muri icyo gihe za 2018 dushyiramo ingamba zo kuyirandura. Abantu bari bafite ubwandu bageraga kuri 4%, ariko kubera abantu benshi bapimwe bagahabwa imiti bagakira, uyu munsi tubara 1-2% by'ubwandu. Kugeza ubu dufite abakira barenga 90%, bagera no kuri 95%. Abakira usanga rero wenda abadakira ari icyiciro gito cyabo, wenda 5%, usanga yaratangiye kwivuza atinze, yarazanye ibimenyetso bikomeye nk'urushwima, azanye se nka kanseri, ugasanga biragoranye ko yakira kuko ageze kure.
Uyu muganga asobanura ko nyuma ya gahunda yo kuba baranduye indwara mu mwaka w'2023 hari intego yo gukomeza no guhangana na hepatite B. Serumondo avuga ko iyi ndwara yo idakira, ariko igihugu cyatangiye gahunda yo gukingira umwana wese uvutse kuva mu mwaka w'2002. Uyu muganga yumvikanisha ko urukingo rukora kugeza kuri 95%. Usibye urukingo, iyi ndwara ya hepatite B abaganga basobanura ko ivurwa uyirwaye agafata imiti ubuzima bwe bwose mbere y'uko ubuvuzi bugera mu gihugu. Abari barwaye indwara bahuye n'ibibazo birimo kutabona ubushobozi bwo kwivuza. Kandi Kariste ni umwe mu barwaye hepatite C.
Namenye ko ndwaye hepatite muri 2013. Byari ibintu bitoroshye na gatoya. Umuntu washoboraga kuyivuza byamusabaga nibura amafaranga miliyoni buri kwezi, akayatanga mu gihe cy'umwaka, kandi noneho yarangiza hagakira 40% by'abaye inyoye, abandi 60% ntibashobore gukira. Njyewe narubayemo, birumvikana ayo mafaranga asa amafaranga yoroshye, byabaye ngombwa ko umuntu agenda agurisha utuntu afite, ubundi agasaba imyenda kugira ngo ashobore kugura iyo miti. Ariko nanjye ntabwo yangishije, byabaye ngombwa ko nywa iya indi yarije. Twayiguragayo miliyoni n'200,000, ariko nayo imaze kuza, nubwo yo yari ihendutse, ariko kuyibona nayo byaragoranaga kubera ko hashyizweho amabwiriza yuko uzayifata azaba yayandikiwe n'abaganga umwe mu baganga bane bari bashyizweho mu gihugu nakijijwe n'iya kabiri.
Ubwo Karangwa yabashaga kwigurira imiti, mugenzi we Mukamuhire Pauline we yamenye ko yanduye hepatite C, ariko kugura imiti bikamunanira kugeza ubwo leta imugobotse.
Nayimenye 2013 mbaje umutare wanjye, noneho rero arapfa, ariko arapfuye na kanseri. Kwa muganga bahise bampima nini banange basanga ndaza rero nibera aho ngaho ibyo bibazo, ababishoboye 960,000 bakajya bayatanga, byabirananiye. Nananiye kuyigura kubera nari nsigaranye ibibazo byinshi, ubwo nyine nyuma yabwo nibwo nyine leta yampaye imiti. Ndakira ni ukuri, narakize n'ubungubu mba ndaho rwose, ndakomeye, ndabasha gukorera umuryango wanjye uretse ko ejo bundi nakoze agisida nyine.
Dr. Serumondo asobanura ko izi ndwara zombi zandura kimwe, ko zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Dr. Serumondo agira inama abaturage yo gukomeza kwirinda indwara y'umwijima kuko ari indwara ikomeye, ndetse bakagira umuco wo kwipimisha nibura buri mwaka, kuko umuntu ashobora kuyirwara imyaka 10 kugeza kuri 20 atarabona ibimenyetso. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka iragira iti: hepatite ntiyategereza. Uyu munsi wizihijwe hifashishwa itangazamakuru kuko muri iki gihe cyo guhangana na COVID-19 abantu batemerewe guhura ari benshi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu ntangiriro z'uku kwezi kwa karindwi, umusore w'imyaka 20 witwa Tyson Ndongozi yishwe arashwe n'umuntu utaramenyekana mu mujyi wa Ottawa muri Canada. Muri uku kwezi kandi noneho i Londres mu Bwongereza, undi musore w'imyaka 16 witwa Tamim Ayan Habimana nawe yarishwe wateriwe icyuma. Bombi bakomoka mu karere k'ibiyaga bigari. Ababyeyi b'Abarundi n'Abanyarwanda baba mu mahanga bahanganye gute n'iki kibazo cy'abana bagwa mu bitero by'abitwaje ibirwanisho? Ese ubundi hari abana bakomoka mu Burundi cyangwa mu Rwanda baba bari mu mahanga nabo baregwa ibyaha byo kwica? Mugenzi wacu Diane Nininahazwe arabiganiraho na Sandra Baranshira uba Ottawa muri Canada, rero akaba ari mu batangije ishyirahamwe ry'Abarundi baba muri icyo gihugu cya Canada, Alliance des Burundais du Canada, na Prudence Sherwood, umwongereza akazi ukomoka mu Rwanda. We yigeze gukora akazi ko gufasha gusubira mu murongo mwiza abana bafite imyitwarire mibi irimo kunywa ibiyobyabwenge n'ibyaha byo kwica. Prudence Sherwood aratangira avuga ko mu Bwongereza hari abana b'Abarundi n'Abanyarwanda bamaze gukurikiranwa n'ubutabera kubera iki cyaha cyo kwica.
Abana bica abandi barahari, barabafata bakabahana, n'ibyago biza bidashobora gucika, ariko mbona ubutegetsi bwaha n'imiryango bigerageza kugira ngo bishobore gushyira abana mu burere aho bumva ko batagomba guterana ibyuma, ariko nyine ntibijya bibura.
Iyo twumvise ibibi nk'ibyo bikogwa mu Bwongereza, dukunda kumva ababikora bitwaza imbuga itagusumba inkoho. Amategeko ngaho mu Bwongereza avuga iki ku bana kuronswa izo nkoho no kuronswa izo mbugite?
Ubundi birabujijwe kwitwaza intwaro ahari ho hose, yaba ari umwana yaba ari umuntu mukuru. Ariko babirengaho nyine bakabihisha ukabona bicanye, ariko ubundi nta muntu wemereye kwitwaza intwaro hano.
Hama mu bo twita aba victime naho hariho benshi bakomoka mu karere k'ibiyaga bigari bagwa mu bubisha nk'uko?
Ye barahari, ntabwo ari benshi cyane, ariko barahari bakeya. Biba byabayeho bibaho. Birahari bigoho nyine.
Ego, nuko murakoze Madame Prudencienne. Madame Sandra Baranshira, muri Canada ho vyifashe gute muri rusangi ibyaha nk'ivyo bikorwa n'abana bitwaje ibirwanisho n'imiyabaga yitwaje ibirwanisho?
Muri Canada ibintu twadisanzwe tubona. Hariho anefeci bita kriminalite mu mantuzenya mu yandi makominote. Mba community y'abasomali y'abayisiya kenshi nibyo twumva mu makuru yuko abajene baba muri bakomoka muri ayo makominoti aribo urumva usanga bari intuzenya barishwe canke bararashwe n'inkoho canke barishwe n'imbugita. Tumbwe n'ukuri n'ibishasha, ariko ku kamena nashaka gusurinya yuko kuva 2015 kamena twarose amafamiliye menshi aje avye Burundi ahunga amafamiliya zanzananye adanya abana n'ibiki byose, kandi bagashikira kubera yasi kumva yari abantu b'izenya ari abarefugee bagashikira mu mandizenya mu makartiye u hariho hari hasanzwe hariho incriminalite. Donc iyo rero ni situation n'umunsi turiko turafacinga nka community.
Nimba ababitima atari benshi abo twitaburu nabo abagirizwa n'ivyo vyaha barahari, nimba bahari bangana gute?
Nabo ni bake, ariko tumbaza iminsi kamene twumva yuko hari abajeune benshi. Hari amakani nubabwira hari amakani ntarenga 10 vraiment muri Canada yose nzima, uwumva yuko hari abajeune bagenda ibyo kurwanda kandi bakoresha ibisu, ariko encore une fois ni bake, ntibarenga 10 vraiment je kubganje kuva iyo vage y'Abarundi shiki.
Ahanini ayo matati bo abo babikora ugasanga matati yabo afatiye kuge
bapfuye ibintu bito cyane, nko muri December aho byaba bari bapfuye umukobwa. Ariko nicyo gituma mvuga yuko hari umuntu uzenya drugs biri involved muri bino bintu, kubera umuntu muzima Iyo fatizi tu ungachumi tu wundi kwa rafuli mukomba n'umugenzi wiwe.
Madame Prudentienne, hariho uwitwa Celestin Habumuremyi atwandikiye kuri Facebook aho twashize ko turiko dukora kino kiganiro, arabajije akabaza ati none babica ntacu bakoze, ese bakubona ugenda bakakwica mutaziranye, niyehe mpamvu mbarutso ituma bahita babica? Akabaza nubwo ndagisomye mu Kinyarwanda kandi se gucyonyeneje ndi mu Burundi kazi ariko baranyumva nibagiye ngo nahinduye ururimi. Ako kabazo ka Celestin mu kwishura kwiga
ni ibintu birebire, ariko mu byukuri hari abana bicwa kubera ko baba bagendana nabo ngabo b'amaganga bo bitazaganga noneho bakagendana yenda banywa ibiyobyabwenge. Nk'uko Sandra amaze kuvuga, hari uwo bishe bapfuye umugore bakagira ibyo bapfa, noneho bakarwana ufite icyuma kicundi. Hari noneho n'abandi bicwa kubera ko hari nk'igurupe ya ganga yaba yaragiriye nabi umwe mu yindi gurupe ya ganga, rero ntakazagenda akabwira abagange be ati iriya uriya mwana yarankutse cyane, abenshi baba banywa ibiyobyabwenge nk'uko abivuze bari muri gurupe y'abagange nyine bakora ibintu bibi byinshi biba bagira gute. Noneho bandi bakagenda bagahura nawo awundi n'abandi yenda bamubona bafite icyuma bakabara kimukubisa arapfuye. Hari ibyo bapfaga, hari n'abandi nanone bapfa kubera gurupe y'abaganga cyangwa umwe gusa w'uburakari akagenda akica n'umuntu batagira icyo bapfana, nta nubwo yibigeze batongana, nta n'icyo bahuriye, akabona nk'umuntu simple kamubona ko ari umwirabura cyangwa ari umwarabu cyangwa ari umuzungu akamukubita icyuma kubera uburasisite. Birimo ibice byinshi ku cy'abantu bapfa, ni ibintu byinshi cyane biba biriho.
Hanyuma ibyo turashe twigaruka ko mu kanya Sandra tuvugana dutegura kino kiganiro nabo nyumenga, hari umugambi mufise muri ko murakorera ko kugira ngo murinde ako kabi mu kibano, uwo mugambi wanyu uzokora gute, witwa gute, mwayiyumviriye kubera iki?
Bon, turacyari ariko turabyumvira kandi n'umugambi uzohuza abantu benshi kuva muri 2015 twaronse abarundi benshi baza bashikino kandi ufite mu gihugu ntubuzi sisiteme, ubuzi sisiteme y'u Burundi nyene, harya rero umwana uzi ko muri karitiye amafamili ariho arakurabira umwana, ariko n'umwana agiye hanze agiye gutenda cyangwa guherekeza uwundi, ubuzi yuko muri karitiye abandi baramubona ukajimo urumva uri famili imaze imyaka n'imyaka i Burundi, ukajimo wiyumvira ukiciyumvira kwa kundi nuko umwana asohotse urumva ibintu bimeze nta bwoba. Kubera amakarti nababwiye ayo makarti aba ari amakarti mugani wa Madame Prudentielle, haba harimo kameme amagenge ubunye realite n'izindi kabisa kandi nicyo gituma turiko turatangura gutekereza ukuntu dushobora gutangura peut-être gusensibiliza amafamili, ababyeyi n'abajene gutangura kwicarana hamwe nabo tukaraba ingorane baronka abantu bagendana, gutangura nabo ni kubasensibiliza ku bintu bashobora guhura kubera icyo bita culture populaire no muri Canada hari ukuntu yasuyansa rwose neza no muri Afurika irasuyansa abana abajene, ariko rero ino rero niho rero urumva niho byose biba turi hafi ya ntuze ya Etats-Unis. Donc culture populaire il y a yamahap ibiki byose berekana yuko umugabo abari muhunga afise amapantara akoroka ingoho uburi mu magenge uhise abagore benshi ibyo rumba veve pa hari ukuntu byatwiyasa ugwaruka rwacu, rero kwicarana hamwe nabo kuraba ukumva dushobora kubiganira neza, tukaraba ukumva dushobora kugumana imico yacu haba une bonne intégration muri iki gihugu Canada.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Diane Nini Nazwe yaganiraga na Sandra Baranshira uba Ottawa muri Canada na Prudence Sowad uba mu Bwongereza ku kibazo cy'abana b'abanyarwanda n'abarundi bashobora kugwa mu byaha byo kwica cyangwa se nabo bashobora kugwa mu bitero byo kwicwa n'abantu bitwaje ibirwanisho. Naha rero aya makuru ashoreje, mbashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye, mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika.